Tuwashimiye kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahaze. Senare yiyungururizo y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yemeza ko igenwa n'ikiringo cha gatatu canya kwigendera President Pierre Nkurunziza w'u Burundi vyahunyanza amategeko y'ico gihugu na ya yase abari baritwaye kuri no dossier barafite ico basaba
ko baraba bati ntiharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza gateka kabo abakoze ibyaha by'agahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa.
Uyu ni umunyamategeko Dieudonné Bashirahishize hari mu runani rw'amashyirahamwe y'akarere ka Afurika y'Ubuseruko yitwaye avuga ko ikiringo cha nyuma cha nyakwigendera Pierre Nkurunziza cyaciye kubiri n'amategeko. Muri make mu Rwanda igiciro cy'ibiraya caduza amafaranga arenga ijana, naho hirya no hino ku isi urugamba hagati ya Ethiopia na TPLF rushobora kongera gushuha. Amerika yibukije Armenia ko iri ku ruhande rwayo. Turabigaruka ku murano makuru. Onu nayo inegura abatalibani badashaka kugura amashuri y'abakobwa bugaye mu Bwongereza ho. Imitegure yo gushingura umwamikazi Elizabeth wa kabiri higeze kure. Ibyo ni ibyo makuru se duce ku masonga ni mukanyi sase musangwe ikaze. Eka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika w'Ubwongereza na Canada yemeza ko abategetsi ba Eritrea bahamagariye ingabo zabo kumera amagabo bakitegura urugamba rushobora kongera gushuha mu buraruko bwa Ethiopia. Agahengwe impande zishamiranye zari zahanye mu kwezi guheze kagatanga icizere ko intambara imaze imyaka ibiri hagati ingabo za leta Ethiopia n'umuhari TPLF yoba igiye guhera kagwijwe rero n'ubusa n'ukongera gutana mu mitwe kw'izo mpande. Izo mpande zibiri ziriko zagira zanya kurenga ku masezerano yo gutanga gahengwe zikegekana ko uwarashe ubwa mbere mu gutana mu mitwe kwabaye mu buseruko no mu buraruko bwa Tigray. Leta za Canada n'Ubwongereza byasohoye urwandiko ruhanura abanyagihugu bazo bari muri Eritrea kwirinda ingendo zose zitari ngombwa no gufata iyindi mikenyuro yo gukingira umutekano wabo. Ubwo rwandiko rugira ruti mwicunge cyane. Impande zishamiranye ntacu ziravuga kuri uko kugabisha kw'intambara ishobora kongera gushuha hagati yazo. Gusa abategetsi mu ntara ya Tigray babandanya kwerekana ishaka ryo kwitabira ibiganiro by'amahoro biri mu minwe y'umwe bwa Afrika mu gihe leta ya Ethiopia ataco iravuga ku mugaragaro kijanye n'ivyo biganiro. Muri Amerika umukuru n'amashingamateka wa leta z'ubumwe za Amerika na Siperusi yanebaguye ibitero Azerbaijan iheruka kugaba muri Armenia mu rugendo arimwo i Yerevan ku murwa mukuru wa Armenia. Madame Pelosi yavuze ko ibitero Azerbaijan yagavye muri Armenia muri nondwi turiko turasozera bihonyanga amategeko kandi vyahitanye benshi. Ingabo za Azerbaijan muri nondwi twibutse ko zasubiye gutana mu mitwe n'iza Armenia ku mipaka ivyo bihugu bihana. Abasirikare barenga 200 muri rusangi bakaba baguye muri iyo ntambara. Armenia ikemeza ko abaguye ku rugamba ku ruhande rwabo ari 135. Azerbaijan nayo ikavuga ko ku ruhande rwayo yabuze abasirikare 77. Abashingamateka baherekeje Nancy Pelosi muri Armenia bemanze ko Azerbaijan ariyo yasomborokeje ingwano y'inshuro bagira ko basaba ko yovyemanga. Pelosi nawe yagiye ko yibutsa ko Amerika iri ku ruhande rwa Armenia gutyo ikaba yifuza kumenya imfashanyo ikeneye kugira ngo yirwanire. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezeho igenino ku isi. Ishami mpuzamakungu ONU ryongeye gusaba rishimitse iyugururwa ry'amashuri yisumbuye y'abakobwa muri Afghanistani. ONU yavuze ko ari ibiterasoni niba rakona amashuri yisumbuye y'abakobwa muri Afghanistani arumanije umwaka yugawe. Hari nk'irigenekerezo aho mu mwaka uheze inyuma y'iminsi mike y'abatalibani bagarutse ku butegetsi bafashe ingingo yo kugurura amashuri yisumbuye yiga ko abahungu. Mu kwa gatatu k'umwaka uheze ubushikiranganji bw'inyigisho bwaruguruye aya y'abakobwa ariko abategetsi ba Talibani bayugara inyuma y'amasaha make cyane yuguruye igisata cha unyukijejwe gufasha muri Afghanistan inama mu mfunyapfunyo kikaba cemeza ko muri rusangi imiyabaga y'abana b'abakobwa bakoze ko nino ngingo irenga miliyoni Marcus Potel atwaye ico gisata yagize ati ibi nakambaro kibara na handi vyabaye kwisi biriko vyica kazoza kibibondo na kazoza ka Afghanistan umunyamabanga mukuru ishamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres abicije ku rugarwe rwa Twitter nawe yanditse ko umwaka abatalibani bamaze babujije abakobwa kuja ku ishure ari umwaka waranze no kubima amahigwe bizogorana ko bongera kuronka abatalibani bacugara amashuri y'abakobwa bavuga ko bayugaye vyimfata kibanza bumvikanisha ko zimwe mu mvu zibitumye ari uburyo buke bwo guhinyanyura inyigisho zabo kugira ngo zijemo ico bise ivyankenerwa vy'idini rya Islam mu ntango z'uku kwezi ariko hari bimenyesha makuru vyo muri Afghanistan vyemeje ko bayugaye n'ibigira nkana bivuye ku bazeyi banshi bo hagati mu gihugu batumva ko ikibanza c'umwana w'umukobwa ari ku ntebe y'ishure ntambavu yo kugara amashuri y'abana b'abakobwa abatalibani hari ubuziba kurimiriyemo igitsina gore barongeye kandi kubategeka ko babwirizwa kwama bipfutse umubiri wabo wose igihe cyose bari hanze y'imihana yabo Nenabitse ku masonga nkitangura mu ntango zano makuru imyiteguro yo gushingura umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza igeze kure President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na Madamu we Jill Biden bamaze kugera i Londres mu Bwongereza aheje kwa mbere bazokwitabira imihango yo gushingurana iteka nyakwigendera Elizabeth wa kabiri bitekanije ko uno munsi kukagoroba umwami mushasha w'Ubwongereza Charles wa gatatu afungurira abategetsi baza bamaze gushika mu Bwongereza kuzoherekeza uganyuma nyina wiwe Elizabeth wa kabiri abanyacubahiro bitezwe kuzoba bari muri iyo mihango yo gushingura umwamikazi Elizabeth wa kabiri baharugwa mu majana muri bo harimo imiryango y'ubwami bwo hirya no hino ku isi ubwami bw'Ubwongereza amukamenya ko bwanatumiye igikomangoma cha Arabia Saudita Mohammed bin Salman yege kwa ko ubwicanyi bw'agashinyaguro bwakorewe umenyeshamakuru Jamal Khashoggi mu 2018 ijwi rya Amerika ejo ribararikiye kuzokurikirana ibiganiro bidasanzwe byishingurwa by'umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza amakuru yose abageze hirya nino ku isi mushobora kuyakurikira kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresi ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuyavugwa ku Burundi sentare yungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarafashe ingingo yemeza ko igenwa n'ikiringo cya gatatu canya kwigendera president Petero Nkurunziza w'u Burundi vyahunyanza amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimo nibwirizwa nshingiro ibindi kuri iyo nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda
Kubw'ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ijwi rya Amerika rifite ikopi igenwa n'ikiringo cya gatatu canya kwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi vyarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimo nibwirizwa shingiro Nurubanza gwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere cyo sentare cyari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahirize bwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera Perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara ingingo ya 97 y'ubwo rubanza gwasomewe mu mpisho yungururizo ivuga iti nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca ijyano hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019 n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibyizwa shingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatano ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC gutyo ko nibyizwa shingiro by'u Burundi n'ayandi mategeko byahonyanzwe ndugaye twa mugina Izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kaze na muntu. Ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Ni urubanza rusomwe inyuma y'imyaka 7 ndetse n'ikirengo kivugwamo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifite insegu. Umunyamategeko wa Dieudonne Bashirayicize ari mu bashingwa manza bakurikiranye ubwo rubanza ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afurika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza.
Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambi uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irengandwi tugira ku kinyoma tugira kugikenye.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igituma ivyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana, yatubwiye ko ari kubera gwasomewe i Bujumbura u Burundi akaba ari bwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isiga yitwagwa no mu Burundi ko byari bigoye ko ruja ahabona. Amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa ku caco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Ruje gusubiza agateka abantu bahagarariye amategeko bagahagarara ibwirizwa shingiro amasezerano ya Arusha bakabizira, bamwe bakicwa abandi bakangazwa.
Ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yeshuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo ko ubu atwara sentare y'ibihugu indwi. Jean Anastase hicu Burundi umuhinga mu byerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo cya gatatu, abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika. Icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijyabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. Ingingo ya 98 igira iti ndoguruye twa Mugina urubanza ni nkaho ruteye impari kandi rusinziriye, bitumwe n'uko icyo kiringo caheze igihugu kikaba gifise izindi nzego ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamo Petero Nkurunziza akaba yaritabye Imana. Ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari zitegeye kubiri n'amasezerano ya Arusha ndugaye twa Mugina. Ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya EAC utwara iyo sentare Nestor Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Sentare iwacu yavuga ubuseruko ishe y'urubanza ibihejeje ariko itasigenda kugukurikira kurabe uko urubanza washizwe mu ngiro. Nubwo ko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro, leta yashibwa igashibwa n'ishe mu ngiro
yamara kuri iyi nshuro. Hoho amashami yigenga yari yitwaje arafise ico kogwa nk'ugushumbusha abazize ntureka zadutse kubera ico kiringo
ko baraba bati ntiharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo abakoze ibyaha by'agahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa.
Izo mpari zadutse zatumye abantu barenga 400,000 bahunga Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubu hafi igice cyabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru tugushimire.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 98 n'ibice 9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
gihugu cy'u Rwanda igicyo cy'ibiraya cyaduza amafaranga arenga ijana mu gihe kitarenze indwi. Abarimyi b'ico gitegwa bavuga ko bitegwa n'iduga ry'ikiguzi cy'inyongera musaruro hikikari mu Rwanda. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Jean Baptiste Mico Myiza.
Murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze hazwi nk'ikigega cy'ibiraya mu Rwanda, abacuruzi n'abaguzi baravuga ko igiciro cy'ibiraya kuba cyageze hagati y'amafaranga 450 na 500 ari ikibazo gikomeye.
Umuntu uko urya ibirayi n'umwe n'umwe gusa wakorera 1500, kuba ufite abana batatu namba bane ukagura ibirayi wagura ibiro waguri babona ibirayi bibahagije.
Dufite ikibazo rwose, umuceri ubu ngubu nawo warazamutse, ubu ngubu nta mbese ubu dufite inzara kubera ibira byose biri kuva ku birayi rwose. Ntidukora ngo uvugize turashonje inzara irapfishe rwose mu kapera.
Mu mujyi wa Kigali ibirayi byo mu bwoko bwa Kinigi naho byavuye ku mafaranga 400 ku kilo bijya kuri 500 yegereye Nyabugogo mu marembo y'umujyi wa Kigali, aho bicuruzwa bivuye mu ntara bishyikira. Ahayitaruye ikiro kikaba kigurwa amafaranga ari hagati ya 500 na 600. Iri zamuka ry'igiciro cy'ibirayi abacuruzi bavuga ko ririmo guterwa n'ibura ry'ibirayi ku isoko. Abahinzi babyo basobanura ko impamvu y'iri gabanuka ari ikiguzi cy'inyongera musaruro cyazamutse. Aba ni Nkotanyi Israel na Twishime Janvier.
Impamvu ibirayi bihenze byahenze biraterwa n'inyongera musaruro ihenze. Imiti dutera mu myaka, amafumbire dushyiramo yarahenze cyane. Urabona nka mbere leta bavuga ko dushyiragaho uruhare ku muturage, nteka ku kiro yaguraga 550, ubundi 450, none ubundi ikiro tunakigura 1,000,000. Cyari nteka.
Amafumbire yarazamutse, imiti irazamuka. Uri kubona n'ubungubu ubuhanuzi wavuga ngo ubushobozi ngo burimo hano bukora ko budahagije kubera imiti ari ifumbire, cyose byabaye ikibazo ku bahinzi. Ni byo bituma n'ibirayi bizamuka buri munsi.
Kugira ngo izamuka ry'igiciro cy'ibirayi rigabanuke, abahinzi basaba ko leta yabafasha ikabunganira ku kiguzi cy'inyongera musaruro. Nkotanyi Israel na Sibomana Atanazi.
Kugira ngo ibintu byongere kugenda neza nuko leta yakora uko ishoboye ikongera ikadufasha ko inyongera musaruro n'ifumbire byongera gusubira mu giciro cyahozeho mbere cyo hasi n'imiti. Ibyo rero byadufasha abaturage bakongera bakabona ibirayi mu buryo bworoshye kandi bwiza.
Icyo leta yakora byibuze, wenda imbuto nubwo ihenze, wenda umuntu yapfa kuyishakisha akashakisha pe, ariko noneho ku kibazo cy'ifumbire kuko ntabwo nzi ituruka ikibazo cy'ifumbire buri igabanyije kuko ikibazo ishaje ikoze uburyo bwose kubona ko ku kibazo cy'ifumbire ikagabanyura no ku muti, wenda abantu umuntu yapfa kurwanya rwanya.
Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yaherukaga gutangaza ibiciro bishya by'inyongera musaruro mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Iyi minisiteri isobanura ko leta yunganiye abahinzi aho ku ifumbire imwe n'imwe ubwunganizi buri ku kigero cya 42% by'icyakabaye ikiguzi cy'ifumbire kuko yahenze ku isoko mpuzamahanga bivuye ku ntambara yo muri Ukraine. Radio Ijwi rya Amerika ahubwo yegeraga minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo igire ikivuga kuri iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ibirayi. Umuvugizi wa Eugene Kwibuka yayeretse inyandiko igaragaza ko ari itsinda riyobowe na minisiteri y'ubucuruzi ifatanije na minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo harebwe niba iri zamuka ry'ibiciro by'ibirayi bya hato na hato nta zindi mpamvu ziri kuri tera ziyongera ku biciro by'inyongera musaruro n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika turashabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzego z'umutekano zugaye amasoko mato mato yo mu nkambi ya Murongwe mu nziza ahora zisumiramwo abari mu mashyirahamwe yigenga bahiruka gusaba ko ayo masoko yugarwa abagera ku 600 muri iyo kambi bahangayitse bavuga ko atahandi hafi bazosura kuronka abasumira. Redaste Ngabo atubandanirize ino nkuru.
Izi mpunzi zicururiza mu isoko riri mu nkambi ya Murongwe iri mu gace ka 14 zivuga yuko inzego z'umutekano ziri mu gipolisi n'abiko basungusungu binjiye muri iryo soko batwara bimwe mu bicuruzwa byabo birimo ibiribwa n'amavuta. Mu rwego rwo kubaca muri iryo soko ngo ntibizongere kurema,
baradutwara ibintu utwo wasumye tw'igihumbi utujumu utwengarenga udutunguru baca baterera mu modoka yabo bakaca bajyana bashaka kutugira ngo aba kwa Farao none tugire gute? Nibavuye badusubiza muhiri wacu hama tugitahire muhira ko saba baduha umutekano nyimba ushaka kuremiyo muri diziwiti agende kuneza apana ku nkoni apana ku giti nyimba ariyo mu kibembe tugende kuneza ababishoboye bagende abatabishoboye nawo babareke biguri utujumu nka nakanuka ka centre hari centre yobura aho umuntu yogurira utujumu uturengarenga.
Inkambi ya Murongwe imwe impunzi z'abarundi zirenge 600 yubatswe mu mwaka w'2017. Impunzi zirimo zivuga yuko ubusanzwe amasoko mato mato yo mu duce twa 14 na 18 ko muri iyi nkambi akunze kurema ku mugoroba afashe cyane abatuye iyi nkambi kuko isoko rikuru rya Mungano riri kure.
Ahantu ndazi kuva na kera ahantu hari abantu ntihabura kasoko k'iminota 30 ahantu hose ubusoko burahaba na kasoko gatangura saa 11:30 size registe nta muntu usubira kwasanga ariko ngaha anya kugeza uno munsi ibintu biriko biramenwa wiguriye uwagi ukigopeshereza udutomati yo mu kigobe waje kwanda kugira uronke kamahera 200 y'umunyu ugacisangana bagaca baza bakamena mbega aya mahera muduhereza inyuma ya amezi 3 ubona yo tunga umuryango umuntu atabanjeje gutarataza ni muturekera ko kasoko.
Kipansi gatanagi n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongwe avuga yuko batewe ubwoba yuko bashobora kwibasirwa n'umutekano muke ni gahunda yo gushaka kwimurira aya masoko hanze y'inkambi.
Turetse yuko atasoko ishoboka mu ijoro hanze icyo ni ukongera ko n'ukuntu umutekano ari mukeye tunga haye hafa abantu ankete ziguma ziriko zirakogwa ntizihera ni ukuvuga n'abantu baba bari hanze y'ikambi bataha biruka hama rero iyo bari kubatubwira rero ngo duje hanze harimo amakenga menshi cyane ni ukuvuga umutekano warusanzwe hanze ari muke.
Twavugishije umuyobozi w'igipolisi mu nkambi ya Murongwe atubwira yuko ari mu rugendo ibaraka adusaba yuko twongera kumuhamagara kongeye kumuhamagara ntiyafata telefone gusa mu nama y'umutekano yateranye ku wa gatatu ubuyobozi bwa Société Civile bukorera mu Murongwe bwasabye yuko amasoko mato mato yavanwa mu nkambi akajyanwa hanze yayo. Izo nzego zivuga yuko biri mu rwego rwo kubahiriza amasezerano na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi yagiranye n'abaturage batuye mu Murongwe mbere y'uko inkambi yubakwa. Ayo masezerano yavugaga yuko ibikorwa by'iterambere birimo amashuri, ibitaro ndetse n'amasoko bikwire kuba hanze y'inkambi aho kuba mu nkambi. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabarangiza. Ijwi rya Amerika turandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Elfu mbili mwangu. Panga gani niko natumikia mba panga kidogo isi ya uza te sanse. 6,500 Yo peke tu, marawa hii transporo mwena nishinda kabisa.
Karibu, karibu, baklia wangu wapendwa. Kwa hivisa kombo taksi likia kujia kubangwa.
Nina patina.
Mata, wito onde? Uramonde minumore. Iyi kostime ya la menzo ishalegyo yunu vijabu. Ulimo kujeli punya punya koko. E taso rukosu.
Pika wanubi muhumuru mngaba igutu. Ugobisi megani vizo wakita.
Maja.
Iyi kostime ijana. Ipunya inangi buye mukanu waki inga. Niye kulanyo shima ako weu.
Apana baklia wangu musikorogane. Nyimu niambitu kwenye ndabaacha kabisa.
Mba mnihorevi, banzu nye jere za kumfaka mfiti nami kwa meruwa sabida sana. Ha,
chef, jewe ni jutangula kushikana kukoni jewe ngeye pisoko. Ya kareli.
Uye alata shufu, ibi kwa meruwa mjyo sabirabi harimuri unama bitajire jishikano, nibu tanya umutora je, uhagara liyabandi. Sina kwebisharero ngungu nyererwe, munu urikuwa ngungu nje mumasoko, eh?
Mbugira, uwe nuru mnyagi huka sanzu.
Nyindu umutora yusanzu wenye?
Hanyo mkabuga mkubi hanga gebdi wanyi ngobigie kukumgiriza.
Mitanyo mbanone. Sungura sakiji. Kire mada uya meze bora cyari harahise karwose nakubwiriki
ariko mana yanjye hasigaye kuzotubwira ngo ngugiye mu nama ni imana ngura ibwiri yumvirize
mura nchekesha
ariko ibyo mbabwira ngiye no kuri nabo nkunda kubesha rwose
umviriza cyakuvuga ibyo ushaka byose mugabo jewe sinemera kumpagarara ko sinshobora guhagarara kugakana n'umuntu yipapura yigira byinshi ngo ngwagiye kumvirizwa ngo nibi hangage ti wawe izo turaje kwa tibi
nohera Ntabwo bitangaje kuba wenda utabyumva kuko wendi wanyu ntabwo bihaba ariko iwacu mva kubwira abayobozi baha abaturage umwanya bagatanga ibitekerezo byabo kubibakorerwa
abo
ngo nibyo ngiyemorero
iwanyu abo njye ndi kurambeze
mubeshere iki siho ngiyese
kune kwani binakuaka papa
cyane rwose
nashuko kuko twatukuye na bile bya bali
abategetsi biwanyu barabumviriza
cyane rwose
cyane ndu mwe
ewa nashuko kuko twabasiki yake sauti ya bakaji kabisa sitabadanganya
yewa we Na barenganyaga burya ko kuba mudahaburuga ngo namwe mutange ibitekerezo n'abayobozi ngo bumve ibyanyu birababaje umva hari igitekerezo n'ungute
abo
umutega amatwi mbabwiye wasanga uyu munsi ariyo mahirwe yo kubiganiriza abayobozi banyu
sasa kiki tufanyaye
n'ubu twugira urunani hagati yacu ari abanyamuhumuro abanyabugo abanyarusange tukajya hamwe
ewan sinataka nisikie mawazo kabisa
ubwa mbere na mbere je nibaza yuko yaya matati twarimwe twoshaka tukayareka tukaje inama hanyuma tukumvikana neza ikintu ca mbere nyamukuru dushira imbere kandi nibaza ko twese tubizi ikintu ca mbere dukeneye muri aka karere na mahoro n'umutekano
amahoro rwose
kandi rero nkatubwiye hamwe tukabwira abayobozi ba Potumba.
Sasa mama, acha mimi niwaambie kitu papa.
Mm-hmm.
Kwa mfano nataka kupana mfano ya taksi kombo yangu.
Mm-hmm.
Mbona hii taksi mimi natembezaka kwanza mimi ni kazi yangu. Lakini pinemo ikitoka manake motogara itatembea. Unaona? Na kama motogara itembee sasa manake na wale wengine wote watapata tu shida. Sasa na za wale nazo kama azitembee manake ni shida tu si wote tuko bakaji ba region moja.
Ndabumvise neza none bashiki banje. Mumve none tugina.
Mhm.
Ni mure cyo mwari mugemo byose tujyane muri na marugose njie
nimi vitele
sasa papa
sasa ni
na iki kijileki yangu kia taksi niko na aki wapa na aki batani kubali kwa li neonge kabisa
ama numa sebaru mvika na bafakubarugose araba tulaji batangu vitejirizu ni dukoro mvijiza hamwedo tulusimane zose zumu paka mwembe mwaga tangu uhamnya kubinu wa wangami mukabe bwira wabivazo umura kakare ndahamnya kamazwe ya chuyose hamwe alivurisho kumvika na neza kada kajiri mbaraka
twende kabisa na mimi niongea hata niangalie kama tanga sina shit tapata hata droit basi ya ni kweli papa
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Akawino nga duchedu sozera makuru tukwa tuwa fiti ya mikano kanya kuri mikro marikumena joe diana ni nahazwe na wategure nongira ndawa shikiriza wigano na makuru zino mgorova ya koze diyo donetru wa hilo yegira nije ama joe se muvise kuizina giaba genzi batu tuvike wanoe tui furiza kwa ndanyamura ni kwa mjomu ni muvziose na hutara
Tawara 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 Wanu wawe Tawara Rengera, Rengera. rengera, banu bawe rengera.